imwumva n'ijwi rya Amerika. Radijwi rya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM janzine n'ibice bitatu. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 99 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mwiriwe neza nshuti, mwese rero turi kumwe kuri uyu munsi wa gatatu, itariki ya gatanu, kwezi kw'indwi, umwaka w'2017. Dusamiranira Washington DC kuri mikro muri kumwe nanje Aloise Bigirimana. Uyu ni umwanya waca kiganiro muri isanga, ikiganiro cy'ijwi rya Amerika mukurikirana kuva ku munsi wa mbere gushaka ku munsi w'Imana. Ni kiganiro kandi giha karyo ababijejwe mu karere kacu cyane cyane u Burundi n'u Rwanda, bakagira icyo bashikirije abatwumviriza, namwe mukaronkira karyo ko kubaza ibibazo cyangwa gutanga intererano. Nkuko bisanzwe ikiganiro ni cyanyu, ibyumviro cyangwa ibibazo byanyu ni ntangere kugira ducijya nino ku byo tugiye kuganira. Ko abifuza kugira icyo bashikirije, murashobora kutwandikira kuri Facebook yacu mukaduha inimero zanyu cyangwa mugatanga icyumviro cyanyu, mukanatwandikira kandi kuri WhatsApp kuri nimero 2024411931. Ndasubiyemo 2024411931. Ikiganiro ni muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Turabatumiye mwese ni mu kiganiro muri isanga, ikiganiro duca irya nino ku magara y'abantu. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yatangaje ashimitse ko agiye gukora uko ashoboye kose kugira abantu bapfa bishwe n'ikiza cya sida bagabanuke ku rugero ruboneka, ndetse kugeza naho atawufa canke ngo yandure muri kazoza ka hafi. Ivyo Perezida Nkurunziza yabishikirije ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2017 mu nama yo kurabira hamwe aho ibikorwa by'inama y'igihugu ijejwe kugwanya sida SNLS mufunyafunyo y'igifaransa bigeze. Inama asanzwe ari nawe ayirongoye. Ni mu gihe ikigo kandi cishirahamwe mpuzamakungu ONI cishinze kugwanya sida ONI sida cyatangaje ko mu mwaka w'2015 abarundi bashika 3,000 ari bo boba barishwe n'iyo ngwara. Icyifuzo cy'u Burundi nuko kugera mu mwaka w'2022 abicwa na sida bagabanuka cyane gushikana ku bice 30%. Umutumire rero mu kiganiro muri isanga cyo kuri wa gatatu ku magara y'abantu ni Richard Manirakiza, n'icegera cy'umuyobozi w'inama y'igihugu ijejwe kugwanya sida mu Burundi ariyo SNLS mufunyafunyo y'igifaransa. Richard Manirakiza tukaba turi kumwe ku murongo wa telefone. Richard, turabaramukije.
Ndabaramukije.
Egome, turabashimiye kubona mwigoye mukaduha aka kanya kugira duce irya nino ikibazo cya sida.
Ego, murakoze na mwebwe. Nashaka kubanza kutanga umuco ku kigo dukoreramwo. Jewe aho nkorera ni mu mugambi w'igihugu ujeje kugwanya ikidanganya da sida PNLS. Bitandukanye rero n'urwego rukuru rurongowe na nyine cyo mukuru w'igihugu SNLS. Ariyo rero SNLS donc urwego rukuru ujeje kugwanya ikidanganya da sida n'umugambi w'igihugu PNLS.
Okay, murakoze kuri iyo nsobanuro muduhaye. Reka tubabaze ibiharuro vya vuba mu bamufise kuri ico kiza cya sida byo babingana gute.
Aho tugeze nta ico kizi cyo kugwanya kidahunganda sida muri iki gihe twebwe ikintu twibanje ko nukwisunga amategeko mbuza makungu n'imigambi mbuza makungu twihaye kugira ngo kidatonyanga sida kigabanuke n'ingaruka bizacu maze gitutse burundu burundu 2023 ndababwire ko ihangiro twihaye mu 2022 twifuza ko abantu 90% kwijana bagenda mu mugera wa sida baba babizi. Ndabivuga gutyo kubera hari abagenda mu mugera bakaba batabizi. Kugira bazimenye rero inzira abateza gucamo mu kwipimisha. Rero dukora ibishoboka byose kugira abantu bipimishe, na cyane cyane duhereye ku bakenyezi nyuma dukwipimisha tubone ingene amagara yifashe. Tuvuga kandi ko 90% abo bipimishije dusanze bagendana umugera wa sida baca baza ku muti. Bamaze kuza ku muti turabatunganiriza n'ibigo bijejwe kutunganiriza n'abahinga babinonosoye kugira 90% nyene bashike ku rugero umugera ubutakiboneka mu mubiri wabo, ibyo bita charge virale indetectable. Mbona ni 93 turiko turakorera ko gushika 2022.
Mwatwibutsa gatoyi izo 90 ariho 90% buba babizi na 90% byaba bipimishije baca bajya ku miti 90% nabo isigaye nabaye.
Urumva 90 ya mbere nuko mubivuze ni kwipimisha, aho rero 90% nayo nuko abo basanzwe bagenda mu mugera wa sida baca baja ku muti. 93 nayo ni 90 itwereka ko 90% boba boja ku muti neza bagakurikiranwa bagakorerwa ibipimo bikenewe bya ngombwa hanyuma kugira ngo babe umugera ubutakiboneka mu maraso. Urumva ya mbere ni kwipimisha, ya kabiri ni kuja ku muti, ya gatatu ni gukurikiranwa bakoresheje ubuhinga bugezweho kubikoresho n'abahinga kugira ngo umugera w'ubutakiboneka byo bita charge virale.
Tutaragaruka kuri ibyo bikoresho, nari nakubajije ikibazo cyaho ibiharuro by'abarwaye bigeze, ntacyo mwarimu muratwishura?
Ego, ibiharuro by'abarwaye, abarwayi tugeze kubarenga 172, ariko abari ku muti 635. Murumva rero ko bose batari ku muti. Twifuza ko rero twati mu ntego turiko turategura mu migambi dufise ni uko abantu bose bari bagenda mu mugera baca ku muti bose ku mugambi mpuzamakungu witwa gupima no guca mu Gifaransa bavuga teste et traite, ni ukuvuga ko uwo dupimye aca aja ku muti. Rero n'umugambi twita mu Kirundi ko kuja kumwe n'ibindi bihugu bikwisi n'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS iduha intumbero. Uwo mugambi rero twawunonosoye ngaho iwacu kuva muri mwaka uheze. Ubu rero twabyiteguriye kugira ngo haboneke ibikoresho, haboneke n'abaganga baronse inyigisho, maze abapimye bashobore bataza ku muti buno nyene. Ibyo bidufasha ko bagiye ku muti buno nyene baca bakurikiranwa kugira ngo dushike ku ntumbero n'inshuro mukuru w'igihugu yashikirije yuko abitaba Imana bogabanuka. Iyo umuntu amaze kujya ku muti akawuja ko neza agakurikiranwa n'abaganga babinonosoye n'ibikoresho bibafasha kumenya urugero, biratuma umugero ugabanuka mu maraso maze ukanubunakiboneka, hanyuma icyo gihe rero bigatuma umuntu atandura cyangwa yandukiza abandi. Mugabo ngaho nca nkebura abantu kugira ngo ntaze bagira ngo bijajare ngo reka nitwo byabandanya gutyo ngo tubandanye imyifato itajyanye no kucongera amagara yacu bamaze bagira ngo bazotuvura. Bitegereje ashaka ko ntanda bitandukanya ntibacagira bati ubuhinga bwarabonetse abantu bazobavura. Eka gushika uno munsi nta mutuvura burundu mukigera wa sida uriho, ariko umuntu agiye ku muti bikamenyekana kare agakurikiranwa maze bakamukorera ibipimo haragera ku rugero bige na bize mu gifaransa umugero utakiboneka bita charge viral indetectable mu kinyamazuru.
Ego me murakoze mu ntangamarara imbere yuko kiganiro tugitangura nari navuze yuko abarundi bashika 3000 ari bo babarishwe niyo ngwara mu mwaka w'2015 ibi biharuro nivyo canke hari ibindi mwamufise
ibi biharuro bitangwa na
Onisida
yo bitangwa na Onisida bari biharuro byatohojwe no vuga ngo ndabibeshuze ariko igikuru twebwe twishinze nuko dukorera ku migwi igeranuwe gusumba iyindi kugira ngo abandura bagabanuke cyane maze abitaba Imana babivuye ku mugera wa sida nabo nyine babe bake bishoboka. Iharuro rero ku bwacu turiko tugerageza gukorera ku migwi igeranuwe gusumba iyindi aho hari abo twita bajya bahuza ibitsina n'abantu benshi kuko ni bafite ibiharuro byinshi bafata bajya bahuza ibitsina n'abantu benshi mu Kirundi bita ikora Kirundi bajya dukunda kwita abamaraya mu bwoko tubita akora abantu bahuza ibitsina n'abantu benshi
abacuruza imibiri yayo
abacuruza imibiri yabo nk'ikigwa cyabaye mu 2007 bari ku rugero rwa 38 ku ijana murumva ko ari benshi. Ikigo cyabaye mu 2011 bari 19 n'ibice 8 bakuko twagerageje kugira iharuro bigabanuke. Ikigo cyabaye mu 2013 bari bageze ku 2022 n'ibice 5
murumva ko baraduze gato
duteza kubakorera ko cyane kugira ngo aba nabo nyine baronke inyigisho zikwiye zo kwikingira n'abandi baje kwa muganga bakurikiranwe maze n'ababagendera babe bazatwara inyigisho kugira ngo bamenye ko bateza kwikingira kugira umugabo umugero ugabanuke abo tuza gukorera kuri abo bantu cyane kugira ngo iyo bishobore kugabanuka maze nabita Imana bagabanuke. Ubundi mugwi ugaramuwe gusumba iyindi hari abahuza ibitsina babisangiye nubwo bitemewe n'amategeko hari abahuza ibitsina n'ababisangiye. Ikigo cyabaye mu 2011 kitwereka ibiharuro bafite bari kuri 2.4% ku ijana ni benshi. Mu 2013 ikigo cyabaye bari 6% ni benshi. Abo nabo nyine nubwo batemewe n'amategeko ibyo bakora bitajyanye n'amategeko baguma ari biremwa muntu tutegwa kugira kuba inyigisho zikwiye tukabakorera tukabafasha n'abitwe kwa muganga tukanabareka kubakumira tukanabamenyesha ko ari abantu nk'abandi kandi baje kwa muganga bokurikiranwa bakamuha n'inyigisho kugira ngo ntibabandaje bandura kuko ubwo buryo bahuza ibitsina burandura cyane. Hari uyundi mugu nyene nawo nyene dukwiye kubwira abatwumviriza ko nabo nyene n'ubwo bari mu bibazo nabari mu mabohero abari mu mabohero nubwo baba bako bagiyeyo bapfuye ku cyaha canke aricyo babagirije nabo nyine baguma ari biremwa b'umuntu n'ikirwa cyabaye 2013 kitwereka ko bari ku bico bitatu ku ijana nabo nyine ni benshi nabo bafite uburenganzira bwo gukurikiranwa kwa muganga kurunda inyigisho gukurikiranwa kwa muganga kumvirizwa no kudakumirwa. Mu bundire hari uwundi mugwi nyene nawo nyene ugeramiwe cyane witwa abanywa iyayuramutwe hari abitarya ababinywa bacishije banywa nk'itabi hari ababinywa bateye mu nshinge hari ababinywa bapangapanga ibintu byinshi abo rero barahaga rero ngibiteho iby'amagara yabo. Ikigwa cyakozwe muri uyu mwaka nyine turimwo muri uyu mwaka 2017 bageze ku 10.2% cyane. Abo bantu rero nabo nyine nubwo banywa ibiyayura mutwe n'abana bacu n'abana benegihugu n'abantu benshi n'ugwaruka bagiye tugikeneye ko kazoza k'igihugu dukeneye ko iterambere murumva ko ari benshi uko bari kose rero tuza kubafasha bakaronka inyigisho ibakumigwe ntitubikane mu miryango kandi nitubone ko kibanza cyabo kiri mu mabohero ahubwo tubafashe kugira ngo ibiharuro bigabanuke hariho n'uyundi mugwi ugeramiwe cyane ubinkundire
egome munyarutse
abarobyi mu bantu bandura cyane bafite imyifato ituma bandura barimwo abo rero bobo nta n'ikigo kirakogwa ubwo muri iyi minsi kuko tuzigwa ku bantu bose imigwi yose igaramiwe kugira ngo turonke ibiharuro maze dufate dutegure ibindi bikorwa bijyanye no kubafasha aho nababwiye ibigwi byabuye gusumba iyindi kuko niho ubufaransa byita reservoir d'infection niho bandura cyane kandi niho baca banduza abandi tugira tuti iyo migwi aba ariyo dukorera ko cyane gusumba abandi kugira ngo ibiharuro by'abandura bigabanuke.
Ego hariho n'undi murwi bakunze kuvuga cyane umugwi w'abashoferi bagira ingendo ndende batwara ibikamyo birebire bajya mu bihugu bya kure nabo ntacyo muzo bakorera ko
murakoze aha nayo ndababwira ibyo twita mu gifaransa les populations clés donc ababangamiwe gusumba abandi ariko hariho yindi migwi byo twita population vulnerable yindi migwi nabo nyene turakorera ko mbere hariho n'imigambi yo muri EAC kugira dufasha abo bantu aho harimo rero abo bafata ingendo za kure abo bita abashoferi abadereva harimo urwaruka harimo ibyo twita ariko uniforme abo baba kure y'imiryango yabo bakora mu nzego z'umutekano bakora mu miryango kure y'imiryango yabo harimo bajya baja kure gukorera udukorwa dufate nk'abimba ubutare ibyo bita resite minye travaille saisonnier abaja kure hari igihe bagenda kure y'imiryango yabo ugasanga bagize imyifato ishobora kuba bituma bandura nk'abaja nk'igihe hageze ibikorwa byo kwimbura isukari basha bagenda gukorera muri sosimo naho nyine iyo migwi yose ijya kure y'imiryango yabo iyo bakenyezi ibyo byose abo bose tuza gukora cyane kuri bo kugira ngo hari n'undi mugwi
egome mwihangane gatoyi turagaruka kuri iyo migwi yose twakire abanywanyi nabo bifuza kugira icyo bashikirije twibutse ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yatangaje ashimitse ko agiye gukora uko ashoboye kose kugira abantu bafabishwe n'ikiza cya sida bagabanuke ku rugero ruboneka ndetse kugeza n'ahatawufa canke ngo yandure muri kazoza umutumire dufise muri iki kiganiro cy'uyu munsi ni Richard Manirakiza ni icegera cy'umukuru mu mugwi mugambi w'igihugu muramba barijejwe kugwanya sida mu Burundi. Kuri telefone turafite Ezekiel mwiriwe
yewe neza
yego me tubasabe mubaze canke mushikirize icyo mwifuza kuvuga.
Ebo nagomba mere ku kibazo ndaza gukurikiza ku cyimviro mbona na cyane cyane ngaho mu Burundi wacu ndetse ho ndi mugabo nje mu Burundi ndabikurikirana cyane
yego
hanyuma nagomba mbaze mbe biteguye gufasha gute ku bijyanye no kugwanya kugabanuka iki kwanza kumukurikiza cyasinda hanyuma ikindi nagomba mbere nk'uvuga nagomba mvuge ko umugwi bavuze wa abantu aba badandaza imibiri y'abamaraya barakwiye kurabana cyane cyane nko mu Burundi. Urabona Burundi bwacu ni igihugu gikenye, rero kimaze kuba ari igihugu gikenye ni ukuvuga bamwe hari abantu bamwe babijyamwe nk'ibivutaya kubera babuze ukuntu bagira mu ku bijyanye n'ubuzima bagahitamo rero kubikora kugira barabe ukuntu bibeshaho ibyo nabyo rero nibyo bakwiye kuraba rwose na cyane cyane reka ibituma ni ubuzima bubi buri mu gihugu buterwa n'ingorane zihari
tubasabe munyarutse Ezekiel
icyo ni ndetse barabakuye kwihutira cyane cyane. Hanyuma n'abanyene hariho abandi bantu baje muri ibyo, kandi kubera ubuzima bundi buzima no dufashe nko kuri aba basore, abantu baba bakiri bato usanga bajya muri izo, hari igihe we usanga atabuze bwo kugira ngo azane umugore babane mu nzu, ugacisanga wewe ashaka guma yigira hanze, yigira mu bakobwa kubera ubuzima butamworohereza kuzana umugore. Ikintu nabona rero nuko bari bakwiye gufata bakarabana cyane cyane bakihutira ibintu byo mu buzima bwa misi yose, akaba ari byo bihutira gufata cyane cyane gutanga mu mfashanyo. Hanyuma ibindi ibyo ibindi bo bikora hanyuma, mugabo na cyane cyane babanze barabe mu buzima
urakoze Hezekiel. Reka twakire duhaye Imana nawe. Duhaye Imana, muratwumva?
Twumva.
Ego me, mushikirize ikibazo cyangwa icyumviro cyanyu.
Icyumviro nicyo nari mvise kuwo mutemere numvise ariko aravuga imigwi y'abantu baba bakunda kwandura icyo kiza. Burya kenshi tubiravye dusanga nk'ubitwa ibijyanye no kwandura ugwaruka kenshi nigo rukunda kubagira ingorane zandura umugera. Nagomba ndamusabe nimba ajya muri leta arabe agire inyigisho nini adushyire mu gwaruka, kubera ugwaruka nibwo Burundi bw'ejo. Ejo uzosanga ugwaruka rwose rwamaze kwandura uwo mugera, bitewe barusha nabo nyine bibagore kuraba kuntu bogabanya abicwa n'icyo kiza cya SIDA.
Yego me, murakoze. Reka tumuhe akanya Richard Manirakiza, tubasabe mwishure Ezekiel na Duhayimana.
Murakoze kuri ibyo bibazo. Ezekiel nkuko yabivuze, siko turakora igishoboka kugira ngo tugabanye abandura umugera. Duhera mu miryango yacu, dufate nk'umukenyezi. Umukenyezi wese yifuza kurondoka cyangwa afise imbanyi, tumusaba ko agiye gupimisha imbanyi baca bamupima n'umugera wa SIDA. Aho ni mu ntumbero yo kugira ngo basanze mugihe baba yaranduye bace bamufasha bamukurikirane aze yibaruke umwana akomeye. Ibyo rero tutadusaba ko abantu bose badufasha kuva mu miryango, kuva mu kibano, abamenyeshamana ku kazi, ahantu hose kugira ngo dufashe ko abo bakenyezi tubafata mu mugongo tukabibibutsa kugira ngo tubashigikire. Twebwe abasinya nabi babo no kubaherekeza tubaherekeze, kuko iyo tubaherekeje imisho muganga duhaye turaheza tukayumvikana ko mu muryango basanze twanduye, hanyuma turaheza tukamenya tubyumvikana ko maze n'abadukumira bakaba bake iyo dufatanye mu nda. Mugabo umukenyezi wimurekeye agiye kwa muganga, mujya agiye ati mperekeza kwa muganga, umushinga nawe akavuga ati sindaguherekeza ntacyo urwaye, biratuma n'imisho bamuha bimugora ingena aza kuyikurikiza ninge na muganga bose bakumukurikirana, kuko mu muryango we batamutawe no mu kibano bica bigorana. Dukoreye ku bakenyezi, tuba turiko turagabanya abandura kugira umwana wese avuka azavuka akomeye. Aho ni ku bakenyezi. Kuri iyi migwi nayo igaramiwe gusumba iyindi twadondaguye, harimo n'ugwaruka. Tugerageza kubaha inyigisho kandi umuti wa mbere ni kuja kwipimisha. Iyo bamaze kuja kwipimisha usanze ukomeye, utufata imyifato utuye ujya mu baba kuba guhanura inzu nyifashe togira ituma ugumubungabunga amagara yawe ntuse wandure sa nawe wanduye kwa muganga bagaca bagukurikirana. Ikindi nacyo dufasha abo bantu bose, izo nyigisho tuzicisha haba kwa muganga nyene, haba mu maradiyo mumenyeshamakuru, mbere kumizo n'ibyandiko bicapo kugira ngo umuntu wese amenye ko kiza kihari kandi kitaratorerwa umuti. Nubwo tugerageza kubafasha uko dushoboye, kitaratorerwa umuti kandi cyica. Uretse ko cyica, iyo utagiye kwa muganga n'indwara z'ivyurira ziza kuba nyinshi, maze ugaca usanga abapfa babaye benshi. Icyo gihe rero akamo nicyo bikwiye yaduteye, ni uko dukoresha ingufu zose kandi icyo kibazo ntitukirekere abo kwa muganga gusa, abantu bose nk'uwese ahatumbereye, haba abigisha, haba abarinda bari mu ntwaro, haba bari mu masengero cyangwa mu misigiti, umwe wese ahatumbere akagira icyo aterereye kugira umuntu wese aronke inkuru ijyanye na sida ntagire uwandura kubera kutamenya.
Yego.
Aho ni kugerekeye kugabanya icyo yavuze rero kubagendana n'abagabo benshi bajya twita mu abamaraya
n'urwaruka
kubera ubukene. Yavuze ati hari ubukene, nibyo ibi hari nagiye kubabwira. Nk'ubu mu Burundi turazi ibiharuro, abandi bagusumba abandi n'abagore, turazi abagore n'abagabo, abakenyezi n'ibi biharuro ari byinshi gusumba abagabo. Nk'ikigo twagize mu 2010 mu gihugu cyose, mu bantu bose dufasha abantu rusange, abagore n'abakenyezi n'abagabo, ni rimwe ku ijana n'ibice bine, ariko abagore bonyine ni rimwe ku ijana n'ibice ndwi, kandi abagabo ari rimwe ku ijana gusa. Mwumva ko ihariro ku bagore ari byinshi gusumba.
Ego ucugira
gusumba abagabo.
Ego nicyo nagira ndakubaze, nagira ndakubaze icyo biva ko kugwira abakenyezi baba ari bo babangamirwa kurusha abandi.
Kugira abakenyezi babangamirwa gusumba abandi, icya mbere hoho ni ibyo twita mu Gifaransa stati sosiyale yabo. Icyo twibwira ngena abantu tubafata mu muryango, mu ngo n'aho bavuka, ni uko kenshi ubushobozi, uburyo bujyanye n'amafaranga cyangwa bujyanye no gufata ingingo kenshi bihagaze ku bagabo. Ugasanga rero nk'aba badandaza imibiri no kugira ngo akoresha agakingirizo, kenshi ingingo ifatwa n'umugabo. Ugasanga kenshi rero umukenyezi kubera abakenye cyangwa abafite abana gahuye, ugasanga afite intege nke zo gufata ingingo, ugasanga umugabo niwe afata ingingo. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri ni uko umubiri wabo, ibyo twita la constitution biologique, uko basanze baremye barandura gusumba abagabo. Hanyuma ugasanga ibiharuro iwabo ni byinshi gusumba. Aho muri icyo gihe tugasa tugira icyo duterereye twese kugira ngo abakenyezi baronke ikibanza gikwiye, aronke n'ugushobora kwiteza imbere, ibyo twita autonomisation, aronke uburyo bwo kwiteza imbere. Hamwe agira ati umugabo ntaza kundegeka ku bijyanye no guhuza ibitsina, nanjye ngira icyo mvuze, ntatagira ngo acanyime amafaranga cyangwa acanyime iki. Ugasanga bashoboye gutera imbere, bagashobora gufata ingingo ku bijyanye n'amagara yabo n'ubuzima bwabo, biratuma umugera wogabanuka. Aho rero ibikorwa bya twese kugira ngo dufashe abakenyezi batere kubashyira muri aba bantu bato kuri twebwe abagabo, babe abantu nabo bashobora gufata ingingo, bashobora no kwiteza imbere, bashobora kuba bafite uburyo bashaka no kudusumbya kugira ngo bafate ingingo zayo n'amagara yabo.
Urakoze. Reka twakire na Sabimana. Sabimana muratwumva?
Ego ndabumva.
Ego me mubaze umutumire.
Ego me ndakubwira nabumvirije numvirije n'interano ziwe.
Turakumva, bandanye.
Bo nagomba mbaze ikibazo kubera ko tuko turumva ukuntu umukera wogabanuka bisaba ndi batasaba uburyo burebure. Rero nashaka mbaze ukuntu uburyo ko wategekanya bwoshobora gukora kugira ngo umugambi ushyirwe mu ngiro, kubera ko ibituma ni byinshi. Yavuze yuko ibice byinshi ku ijana by'abagore ari bakunda kuba babangamiwe cyane. Ibyo nabyo ubwa mbere hariho ikintu kijyanye n'ubukene k'umugore, kuko hari benshi ajya guca amahera, bigatuma habaho multiplication y'iyo ndwara. None baba ko barategekanya iki n'uburyo ungana gute kugira ngo bikunde icyuzwe? Murakoze.
Egome murakoze. Reka kibazo cya Nsabimana gifatanye n'umunywanyi yabagije kuri Facebook, aho yavuze ati kuva mu mwaka w'1983 hatanguye kuboneka umurwayi wa sida wa mbere, leta yacitanguza urugamba rwo kurwanya icyo kiza. Tukavuga ko imyaka 34 iheze sida ikiri ntambamyi ku magara y'abantu. Umuntu yokwibaza icyo mugiye gukora muri iyi myaka mike mwihaye kugira muzobe mwakiranduranye n'imizi. Kikaja kijyana n'iki kibazo cya Nsabimana, nyine akavuga ati ukuntu umugera wogabanuka n'ingoga, umukenyuro mufise nuwahe?
ishure
yego me
murakoze duhere kuri kado chansa bimana leta y'Uburundi ifatanije n'abayifata mu mugongo twamaze kudukorera ku migambi y'imyaka itanu ubu rero umugambi ariko turakorera ko n'ubu 2012 2012 abo ni benshi aba muri forma ndabikaga mu makungu cange leta y'Amerika n'abandi babifata byawe nibiri ngaha yabaye UNICEF n'abandi na OMS na UNICEF na UNICEF na pamwe n'abandi abo bose aheza bagaterera kugira ngo habi bikoga bijyanye no kwikingira bijyanye no gukurikirana bagiye kwa muganga bijyanye n'ukurikirana ibyo bikogwa kugira ngo bari kubikorwa neza aho muri icyo gihe hari abahinga batagufasha hakaba n'ibikoresho ibyo bikoresho bikajya mu ntara hirya no hino kugira ngo abantu bacumire urugendo nashaka no kubamenyesha ko ubushikiranganzi bw'amagara y'abantu kuva 2012 bihaye intumbero yo gupfunira urugendo rw'abantu bose baza kwa muganga mu gihe baba barwaye sida nabyo bari bamagara make kugira ngo ntibagume bari ko baragendagenda urugendo rurerure icyo bita kasaza reshef de service byo kwa muganga bijyanye no aho batora imiti gupfupfahaza n'aho bakurikirana abakenyezi bagenda n'umugera wa sida kugira ngo bibaruke izondo bikomeye aho twagiye turegereza ibibanza bibafasha kugira ngo babisange hafi tuko tugerageza dufashanyije nabo banyene badufata mu mugongo kugira ibikoresho bikwiragire mu gihugu cyose maze abantu bashobore gukurikiranwa niba ariko barakuvura kuza kwa muganga muganga kugira ati ibiharuro byawe bipimo bigeze ngaha kugira ngo nawe ubone ko uri kuratora mitende ubu rero nicyo ariko kuba tuko tuziko turakora dukoresheje kuri iyo migambi y'imyaka itanu icyo bita plan d'action icyo tuko turakora ni uburyo buva uburyo tubufata ubuhabwa na leta ubwayo tukabuhabwa n'abasanzwe badufata mu mugongo nk'uko yabivuze uko byari biri kuva tucubona ibimenyetso za mbere z'umugera haheze imyaka 34 ubu siko biri mbere icyabona ubundi tubona umuntu ngo muburire mu bisa cyangwa mu isoko cyangwa mu ibarabara cyangwa ku kazi ngo uvuge ngo uwo muntu arwaye sida ntawe ugenda utoye ntawe uriho ntukibona umuntu afite ibimenyetso zo ku mubiri arwaye sida icyo ni ikintu kimwe wese yotubera icyabona ko hahindutse byinshi ko umuntu atuba gipimisha igihisho ngo bishoboke abantu bo bihenda ko rwose rero ngubusaba ko abantu bahabwa imiti igezweho kandi bagakurikiranwa n'ubuhinga duhabwa n'intumbero ya OMS ishyirahamwe mpuzamakungu OMS kugira ngo ubundi busigare inyuma abarundi bashobore kugira amagara meza maze baterere mu iterambere
reka twakire na Eric muratwumva Eric kuri telefone Eric ntitumuronse reka twakire Manirankunda
Halo
Manirankunda muratwumva
Eh nimo ndabumva cyane ni za none
Eh na mahoro mu kiri cyo mushikirije
Eh hari kiba tunagomba kubaza nainabonye kwa kucho prezida yashatse gufasha
yego
kubyerekanye no kurwanya sida niyaze ko ari cyo mwarimu ashikirije
yego mege nyarutsa
none bizokunda ko bose bashobora gushikirwa kugira ubwo bufasha bushikire bose
yego nicyo kibazo ufise
nicyo kibazo nari mfise
yego me arakumva reka tumusabe mwishure Richard Manirakiza
murakoze cyavuze ko bose bazoshikirwa
murakoze mudafite
ubushobozi nababwiye ko iyo migambi tuyitegura na aho ushyira ngo ugeze kubungabunga amagara y'abantu kurwanya sida turi kumwe n'abadufata mu mugongo ofitwa partenaire turi kumwe nabo bose bayo mashyamwe yigenga afasha mu kugwanya sida ibifata byose ibifata byose byo mu gihugu tubikora turi kumwe kugira ngo ibifata byose bishikirwe hanyuma kandi wese afite isaterera kuba tuzoshikirwa uri hariya nawe yazoshikirwa nashaka kubabwira ko nkoreye kubabwira yuko ubushikiranganji bwamaze gushyira mu ngiro ingendo yo gupfura urugendo rw'abantu nk'ibibanza n'ibibanza abantu bipimishirizamo twifuza yuko ibibanza byose byo kwa muganga byo bifite amasaha byose ahandi n'ibitaro bashobora gupima umugera wa sida hafi byose byapima umugera wa sida ibibanza bashobora gupima umugera wa sida bigeze ku 1,235 ahunda biri mu turere twose tw'igihugu nta muntu akigenda ngo urugendo rurerure agiye kwipimisha umugera wa sida ibibanza abakenyezi bibungenze basanzwe bagirana umugera wa sida bafashirizwamo kugira ngo bibaruke ibibondo bikomeye birenga 1,118 urumva nta ukigifata urugendo ngo agende kure kandi asabasubiza utundi dukorwa ariko arakora cyangwa ari magara make ngo bitume aza kure aho hose ndabakurikiranwa hafi ibibanza abantu batoreramwo imiti yo gupfupfaza bigeze ku 512 urumva ni byinshi igihugu cyose nta ukigira ngo mbanze kugihujumbura kugira ngo kurondera umuti cyangwa se kwipimisha aho umuntu atumbereye arafashwa aho rero dusaba yuko duhereye kuri mwebwe abamenyeshamakuru duhereye ku bantu bose batwumviriza ko twogera urunani rw'intamenwa kugira ngo abantu bose baronke inyigisho abantu bose bamenye ko kwa muganga babakira uko uri kose uko wowe uri kose nawe ufise imyifato itajyanye n'amategeko ashatse kuvuga abadandaza imibiri cyangwa abanyuyayuramutwe cyanke abacuruza ibitsina babisangiye umuntu uko ari kose ikiremwamuntu ushaka kubasigura ko afise uburenganzira bwo kuronka inyigisho n'ubwo kuronka amaserivisi yo kwa muganga kandi nawe dukumire tuba dushaka tukabasaba yuko mwese atawo kumira uyubona watuma urutoki naka ngo ni uko agenda ari umugera wa sida haba kuva ku mashuri haba ku kazi haba n'ahandi icyo nshaka kumumenyesha ni uko navuze ko abakenyezi bagiramuye gusumba abagabo n'ibisagara biragendamiwe gusumba ku mitumba
mu gihugu hagati
ibisagara niho dusanga ibiharuro birebire gusumba mu mitumba kandi mu bisagara niho turiko turakorera cyane niho yandi bigiramuye gusumba turiko turakorera ko kugira ngo abandura bagabanuke kandi abantu baronke inyigisho zibakwiye
murakoze ikiganiro ni muri isanga ikiganiro cy'amagara y'abantu nk'uko bisanzwe buri minsi ya gatatu umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yatangaje ashimitse ko agiye gukora uko ashoboye kose kugira abantu bafabishwe n'ikiza cya sida bagabanuke ku rugero ruboneka ndetse kugeza naho atawo bagifa cyangwa ngo yandure muri kazoza ka hafi mutumire dufise muri iki kiganiro cyo kuri wa gatatu ni Richard Manirakiza n'icegera cy'umuyobozi w'umugambi w'igihugu ujejwe kurwanya sida turacyafise abafise icyo babaza magambi kuri telefone muratwumva magambi muratwumva ego me muhagarare neza nimba mutwumva mugira ico mushikirije
n'ukandi ndabumva nge mugambi twahungise nk'abarundi bose niko muyumva
turakumva bandanye
ariko icyo navuga gihe nk'umuntu ashobora kuba yarize ekonomi kenshi ugira wumve yuko umugambi ujya mu ngiro uraraba ingene mu buvuzi amahera bashyiramo ariko uraze neza mu Burundi usanga amahera leta ikoresha atanishi jyana zijya muri sante ukaba wumva yuko rero ngiyo imigambi ishobore kubaho nk'iyo yotuma sida ivaho ugasanga umwe biragorana siko bavuga ngo yego umugambi wari mwiza ariko nibaza yuko ahanini babaho imigambi mperekeza bakaba yuko mu yindi myaka iza nka dije y'igihugu pakite nini bakayishyira muri iyo sante kugira ngo bashobore kugira icyo bashyitseko muri icyo gihe
egome murakoze ka twakire na Benjamin muratwumva Benjamin, muratwumva?
Hello. Ego ndabumva.
Ego me tubasabe mugire ko munyarutse mubaze.
Ni kwa Benjamin.
Ego murakoze kudukosora.
Oh. Ibaze nagira amazi mukomere.
Baza rakumva.
Iza vera yemeburo. Umbiro tanya kwa umuhuru w'igihugu. Ariko de baze nari nfite. Ariko ndi yumvira ne. Kuko ari ahantu hamwe na hamwe. Sanga abantu ba abatuse ikibazo cy'ubugwayi bashida bavuga bati kugira umuntu anyiyo miti atariye sanga naho nyine ari ikibazo birashobora kugira ingaruka mu buzima none uwo mugambi nawo uri barawitegura gute barabaha iyo miti atatu bariye canke ikindi nagira ndamubaze turaheruka kumva ko muri Kenya baheruka gusohora itangazo ko habonetse umuti sinzi nimba ayo makuru nabo bayafite ese bagakorana gute ko ari muri safa baba icyo kiyumvira nyakubahwa mu Burundi ko iyo bagiye gukorana
Vincent, ntitukumva neza kumbure ingano uko uhagaze nabi.
Hello?
Ego.
Hello?
Oui, ni Vincent? Ntitwari ko turakumva neza ivyo muri Kenya, wari kuravuga. Nekareka duhe akanya Richard Manirakiza icyumviro ciwe kiratomoye yavuze magambi yavuze amahera bashira mu buvuzi ni make bizokunda gute Vincent Nawati imiti kurya imiti utariye niki leta itekanya kugira ifungurire abo bantu aravuga n'ivyo muri Kenya haboneka bavuga yuko ho baharato umuti reka tubasabe Richard Manirakiza wishura abo bantu bose
murakoze mere ku kibazo cya magambi abaza interano ya leta rero n'abadufata mu mugongo barayitubaza kandi tukayigaragaza mu kuzerekeye uburyo bw'amafaranga leta yaterera cyane mu kuba cy'ukurwanya mu migambi yo kurwanya kitanyanya sida mu mafaranga ya leta ya leta bije do leta aya mafaranga arenga ibihumbi bitanu ama batanga ku mwaka
magambi avuga yuko ari make cyane
magambi avuga ko ari make cyane ndashaka ko ndamusigurira leta rero yamaze gutanga abakozi igatanga inyubako abakoreramwo n'ibikoresho si byose n'ibyo mugabo ibyo leta iterera ibintu byinshi cyane ugiye kwishyura amafaranga byinshi nabo bavuga ngo leta ntacyo iterera kandi magambi niyo yarabira kuri izo miliyari zitanu ngo abaye makeyi oya uko yoharura ibyo byose uhere mu gihugu hirya no hino ibyo leta iterera bitari mu mafaranga ni byinshi cyane abandi baza bongerereza ku byo leta yatanze nkuko umufaransa yabyitanga ni apuri ku byerekeye ikibazo cya Vincent avuga ati none abantu bagafata umuti batafunguye mu byo dukora hari ibijyanye no gufasha imiryango yanaho niyikora kugira ngo tubabaronse ibyo bafungura mu mahera ya leta leta itanga harimo ayo gufasha abagera mu mugera wa sida ataho bandaho niyikora uretse nabo hariho n'andi mafaranga duhabwa n'abadufasha akabaca muri PAM kandi amafaranga aboneka cyane afasha abantu kugira ngo bafungure ibyo bita apuntisiyoneri aho rero imiryango ntawe nikora barazi ko bama babitora kandi ntibigera bibura na kimwe na rimwe ko barabizi ko abantu umuntu yafashe umuti akenera utwafungura kandi hariho imiryango ikenye gusumba iyindi baraheza rero bakabikisha mu muco ibyo bita muri transparence bakabikisha mu muco bakoranye n'inzego zo mu ntwaro kugira ngo babone iyo miryango y'abantu nikora maze baronswe ako gafashanyo ko gukazanya n'ifungu ivyerekeye umuti bavuga wo muri Kenya jewe kubyiwanje sintise ubushobozi bwo kuvuga ku kintu kuko twebwe imiti dukoresha ngaha ibari imiti yabanje kwemezwa ishyirahamwe mpuzamakungu wa OMS ikoranye na Leta y'u Burundi aha rero umuti wo muri Kenya andunge na sindavuze ko byinshi kandi nsaba abatwumviriza ko atawava yijajara ngo agire imyifato itajyanye no kubungabunga amagara yiwe bibasanga umuti wabonetse itwijajare tuba turafata ko gushika ubu iyo nkuru tarabayo
yego naho itarabayo nkamwe gimukora muri ico gisata hari ibijyanye n'ubushakashatsi bw'uyo muti mwo bamufise naho abantu batoca bijajara
twebwe inkuru turazumva ariko ntidushobora kuzishyira ahabona kuko hariho inzira bicamwo twe tubishyize ahabona bitapfiye muri iyo nzira ngira ngo bihava bikaba bitagenze neza ko gushika ubu twaba turafata ko ata muti wo kuvura sida uhari hari imiti yo gupfufaza twe turemeza ibyo tuzinanyemwo n'abadufata mu mugongo cyane cyane ishyirahamwe mpuzamakungu ya OMS tufate ko gushikwa hari imiti yo gupfufaza ata muti uvura burundu uhari ubundi bariko baravuga bo muri Kenya yego ubushakashatsi buko buraba hirya no hino turazumva mugabo ntituragira ku rugero rwo kubishyira ahabona ngo tuvyemeze
ego me murakoze turafise na Tanaze kuri telefone. Tanaze muratwumva?
Abumva cyane.
Ego me tubasabe munyarutse mubaze umutumire
nana gomba kubabaza
mubaze umutumire
nana gomba kubaza ati none ko leta yaba yashaka yuko sida yo yituza nta kuntu ntabwo rwaruka baza bararuha nka burya bufuko amapridase kugira atari ikingira buri umwanya wari wose bikenewe.
Ego me nta kindi ufise?
Aya nta kindi.
Ego me rishare Manirakiza, hari umugambi wo guha ubukingirizo urwaruka canke byoba biciye kubiri n'imigambi mwihaye yo kuyituza?
Go ikibazo kijyanye n'ubukingirizo kiri mu bindi kiri mu zindi nyishu dutanga ku byerekeye kwikingira umugera wa sida cyangwa kwikingira izindi ndwara zo mu mba zirondoka cyangwa kwikingira imbanyi zitatutifuje. Murumva rero ni ikibazo kiri mu wundi mugambi kuko twebwe mu rwaruka ntidushobora kubavuga ngo tubahaye ubufuko kugira ngo tujye kubukoresha. Twebwe ubwaruka tubigisha ko hari ikiza kidakira, tukabigisha ko ikiza kidatora bihitana kuva ku bakuze izoya n'urwaruka, tukabigisha yuko byiza ari ukwihangana guhuza ibitsina gushika wubatse. Ubukingirizo rero ntitubutanga kugira ngo abantu bace bahuza ibitsina, nibyo hari umugambi wo kubutanga wo kubushaho abantu bashikira sayasari n'urwaruka. Mugabo si ubukingirizo buvuga ngo nibace muri ibyo bintu tugira tuti yihangane kiretse abo byansi zabo kiretse iyo byarenze urugero niho ngira ngo watashe kwihangana hako abigira uko atatacyo yatikiye vuma yikingira. Ariko si inyigisho dutanga ngo babukoreshe, dutanga ko tuvuga ko bihangana gushika bubatse izabo kuko niyo nyishu nziza. Uwo mutakoresha agafukingirizo nawe tumufasaba ko agakoresha neza kandi agakoresha iminsi yose mu gihe ahuje ibitsina imibonano mpuzabitsina n'umuntu basanzwe batubakanye. Ariko kwihangana tubishyira imbere, iyo ikaba leta mu gifaransa denier
recours. Ego me reka, hari n'abanywanyi batwandikira babicije kuri Facebook yacu nka Florien Akimana avuga ati imigambi yamaho mugabo kugirije mu ngiro bikanka ngo motife cyangwa icyitwazo ngo uburyo bwari bukeneye ntibwabonetse. Ibyo bintu turakunda no kuvyumva ndetse no mu yindi migambi itandukanye ndetse atari niyo ya sida ico cyo mukivuga kwiga.
Twebwe uburyo turonse nababwiye ko tutabukoresha twenyine mu kuburondera, ntituburondera twenyine, tubikora nabo dusanzwe dufashanya nkaba dufata mu mugongo n'amashyirahamwe, hanyuma no mu kubikoresha nibikorwa n'ubushengazi bw'amagara y'abantu kwanya sida gusa ubuye bwabonetse ukoreshwa na bose nk'ubu ndabakarorero nizo turiko turakora nk'uburyo turiko turakoresha bwa ikigega mpuzamakungu fo mondiali uri turiko turakoresha ari gukoresha n'ikigo turiko turakoreramo mu bijyanye no kwa muganga ibyo bita vole tretema ariko uburyo bujyanye no gushikira iyo abenegihugu begereye vole communautaire muri kuwa ruje murumva rero kuri aho ikorana n'amashyirahamwe natwe tuzadukora n'amashyirahamwe uburyo turonse rero twe tubukoresha twenyine abo twafatanyikarije mu kubutegura kuburondera dushyira gufatikanya mu kubukoresha ku kivi murumva rero yuko ubwo turonse tubukoresha uko buri iyo bikeshe bigakihanira twese turi kumwe mugabo si abo mu mugambi wa leta babukoresha bonyine kandi gushika ubundi turi ntabari idodomba iyo buryo bukoreshwa nk'uko bwategekanijwe kandi na bene kubuduha baba ariko barabukurikirana kandi gushika ubu urabona ko intambwe iboneka muri abyo ibibanza byo kwakira abantu bazanye byo kwipimisha muri abyo nk'ibi bihano bigenda biraduga byo kubyoza ko byerekeye ibibanza nyine bihano bigenda biragabanuka ku byerekeye abandura murabona ko ikibazo turiko turakora gihambaye twatiko turahindura n'indi nyanyuro ni nakabirya turiko turashyiramo kugira ngo dukorere mu bisagara kandi dukorere mu migwi igera mu gusumba iyindi kugira ngo abandura bagabanuke hanyuma nabitaba imana bivuye kumugira abasida bagabanuke nabo nyine nk'uko twabisabye na minisitiri w'umukuru w'igihugu.
Murakoze Radio Ijwi rya Amerika mutumire mu kiganiro muri isanga cyo kuri uyu munsi ku magara y'abantu ni Richard Manirakiza icegera cy'umuyobozi mu mugambi w'igihugu ujejwe kurwanya sida aho turiko duca irya nino ico leta iteganya gukora kugira iranduranye n'imizi ikiza cy'indwara ya sida. Turafise Alexandre kuri telefone. Alexandre muratwumva? Munyarutse mugire icyo mubajije canke icyo mushikirije.
Nagomba kubaza ubwo mutumire mbega ibijyanye no guhagarika umugore wa sida mu rwego rwo kugira ngo dufite imico abarugisha bifisanyije kukurusha abandi kuvuga mu Burundi ikintu kivugwa umuntu akoze ikintu nakemera mbega kugira ngo abanyagihugu bereduke kivuge ku mugaragaro kugira ngo abantu babitahure mbega leta yoba iriko iragira ingufu zayo kugira ngo yigishe abanyagihugu ibyo bintu bibere ku mugaragaro wera si nimba yoba yanduye namenye ati yanduye kandi abimenyeshe abandi kugira kumbure nabo uwundi muntu nawe abyirinde akenya bavuga ngo mbega ko mu Burundi dusanzwe dufite ubukene leta yoba hari ingufu nicyo yashyiramo mu bijyanye n'uburyo kugira ngo ikorwe neza kandi bihagare mu Burundi nk'uko ibura bimeze sida nta kuntu watamubiye ukica ayirwaye ari indwara isanzwe boba bafise umugambi wuwe basohoke kugira ngo ibyo bintu babikore. Murakoze.
Ego me Richard Manirakiza muri izo nyigisho mwimirije gutanga nk'uko Alexandra bivuze hari inyigisho zivuga yuko uwanduye iyo gerageza guca amenyesha kumbure mu kibano hose yuko yanduye.
Uko twigisha ubivuze nivuga bavuga ko ibuye risoruse rero iki kibi gite kigisuka ubivuze biramufasha natwe bikadufasha biramufasha ubwiwe kuko acakurikiranwa azwi biradufasha twebwe kuko ariko arigisha inyigisho atanze cyo nzo jewe ntanze ariko rero inyigisho dutanga ni nagakema n'inyigisho kari hamwe nizo zikaba zirimwo n'inyigisho dutanga cyane cyane dusaba ko abantu bamenya umugera bamaze kuwumenya bakawipimisha kubaho baje kuwipimisha bagakurikira izo muganga mubarije izo muganga bigishije nababwiye ko abakenyezi tubasaba ko ujya gupimisha imbanyi wese atayibuka kugira ngo bamupime n'umugera wa sida kandi tumusaba yuko imbanyi aza kuyipimisha mu mezi atatu ya mbere hakiri kare kugira bamufashe hakiri kare hanyuma aho yibaruka aze yibaruke umwana akomeye na nyamubyeyi bamufashe kugira ngo amagara yiwe amere neza. Twebwe rero kugira ngo umuntu tumufashe yuguruke ashobore kuvuga ati gendagira n'umugera wa sida hari abo mumaze kubona kandi byarabafashije kugira yuguruke rero nuko na twebwe twese mu ikibano tutahura tutahura yuko umuntu agwaye mugera wa sida atari umuntu acahwera buno nyene atari umuntu wo gukumira atari umuntu mutosangira atari umuntu mutokwicarana atari umuntu umwana we utumubwira ngo ntakene n'umwana wawe atari umuntu mwigisha yogira ati abagwaye sida bicara hajya n'ibicare hajya atari umuntu muri banki baturiye atuwe nta credit tuguha kubera ucupfa tutanguye tutahura abo bantu bagenda bamugira wasi dakora abantu nk'abandi kandi ko ashobora kugira amagara amutuma akomera agateza igihugu mbere n'abatagwaye mutugira wasi bakamutanga guhera nawe rero tubanze gutahura twebwe mu kibano tubatahure ntitubakumire tutabakumiriye nta nkeka ashobora kwemanga kandi iyo yemanze aradufasha cyane mu gutanga inyigisho turafise urunani rw'abagugwaruka rugenda rumugera wa sida ni urunani rwagiye ahabona ni ukuri ibyo turiko turakorana ibitangaza bagiye mu gwaruka bakababwira ati none ushaka kumere nka jewe wame ku mitima inyigisho atanze mu gwaruka irafasha cyane gusumba uretse n'abugwaruka harimo n'amashyirahamwe y'abakuze abagabo n'abagore harimo n'amashyirahamwe y'abapfasoni gusa abo bose baremanze bagira amashyirahamwe yabo turakorana maze tugaca tubatumanaho kujya kwigisha abandi awugendana n'abatawugendana kandi inyigisho batanze ziragira ingaruka nziza gusumba iz'iwacu kugira ngo umuntu yuguruke ni uko natwe tumutahura ntitumutunga urutoki ntitumukumire tumushyigikire tumufate ko ari kiremwamuntu kandi ko akomeye ari umuntu ashobora guteza imbere umuryango
urakoze reka twakire Dominico turiko dusa n'abasozera Dominico muratwumva
ndabumva cyane mwiriwe ngaho kwiragije in America
mwiriwe tufise umwanya muto tubahaye amasegonde make
yuko murakoze cyane none arikategura kubakira gute mu gihe mbona sida yakuye mu nganda nyinshi yatikije ane ari mu migambi yinje komo n'ubukene busanzwe buca mu Burundi
yegome urakoze bisa n'ibibazo azahiyamaze kwishura ariko tumubaze mwihaye umugambi gushika mu bihumbi muri mirongo ibiri na bibiri hasigaye imyaka itanu gusa mukavuga yuko mwifuza yuko kizoba cyagabanutse ku bice 60% uwo mwanya ko ari muto cyane abantu bohava bibaza ingene muzobikora
irinda nta ibyo tuzokora byose tuzobikora ari ibisata byose by'igihugu tutibagiwe n'abamenyesha makuru mwashaka si 2022 ibihugu byo ku isi yose byahaye umugambi yuko kuri 93 90 ya mbere abantu bipimisha bakaba babizi hari 90 ya kabiri abantu bakaza ku muti 90 ya gatatu umugira ntukiboneka mu mibiri yabo
mu myaka itatu gusa
aho ni 2022
nasigaye imyaka itatu
ni hirya y'ejo kugira dushike ngaho tuteza gukorana n'ibisata byose by'igihugu tutiyegewe na mwiza wamenyesha amakuru uri mu ntwaro akamenya yuko ateza gutanga akangiga ibyo bari karakora nawe bari inama cyangwa ibikorwa rusange akavuga ati nyabuna muribuka yuko hari umugira wa sida umwigisha umumenyeshamana uri ku kazi hirya no hino akaba azi ko icyo kintu kinagitanga namwe bo bamenyeshamakuru nk'uko mwabigize mugatanga mukadufasha mudufashije birashoboka ko n'ibindi bihugu bikorera bikora kandi birashoboka ntacyo tuba bidashoboka iwacu tugize gushaka kwiga mu 2030 rero 2030
usigaranye amasegonda make cyane
tujijwe burundu warafuswe
yego
aho rero muri icyo gihe naho nyine tugira urunani twese atanu avuyemo tugatanga inyigisho zikwiye cyane cyane tukiruka imaze kwa muganga kubera nabasiguriye yuko ibibanza byo kuvuriramo
urakoze
babyegereza abantu kugira ngo nagire urugendo rurerure
urakoze natwe abanyamenyeshamakuru nicyo gituma twama dutunganya n'ibiganiro ku magara y'abantu kandi tuzobandanya tubatumira mu gihe muzoza muratwitaba namwe tunabashimiye kandi kubona mwatwitabye twari kumwe na Richard Manirakiza icegera cy'umuyobozi w'umugambi w'igihugu jejwe kurwanya sida mu Burundi naha tugarukirije ikiganiro ibiganiro bica kujya Amerika birabandanya.